ibisigarira bimaze gutorwa nka byose n'iz'abarundi bishwe mu 1972. Urwimo rw'ico gihe rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Intara bimaze gutorwamo ni Gitega, Mwaro na Karusi, hagati na hagati hashira ubuseruko, Bujumbura, Bubanza na Rumonge mu burengero bushira umanuko, Ngozi mu buraruko na Makamba mu manuko. Pierre Claver ndayicariye mukuru wa Sever amenyesha ko igiye gukurikira rwuhamba n'iteka ibisigarira.
Ibyo byose ubiteranije usanga kuri uno munsi umuntu Sever ubitse ibisigarira by'abantu 12,563 bagandaguye bunyamaswa mu bihe by'amagume y'igihumbi 1,072 igihumbi kimwe 188 no mu rwimo rwakurikiranye n'igandagurwa rya nyir'icubahiro Melchior Ndadaye mu 1993. Abo bahisi bacu bose imiryango yabo ntiyabashinguranye iteka, ntiyabagandariye, ntiyabagandutseko. Izo nzirakarengane zirakwiye gushinguranwa iteka nk'uko ibwirizwa kwahawe n'inzego z'igihugu ribitegereza tumaze kumenya ukuri kubyabashikiye.
Uko kuri ariko harabagukekeranya ko nka Emmanuel Nkunziza, umunyamabanga wa CEJ Genocide Canada, ashyigikiza uturorero izo avuga.
Igice cya Karusi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi, bakavuga ngo byose nibyo mu 1972, kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karusi bararyaguye, hari nk'amakomine asigaye atamutuse avugwamo. Ukeneye kwibuka, ukeneye gukora ubutungane, imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri, atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. Twe turabise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi, aho mu Kinogo batugiye gikoreramwo ababaji, aho bataye abatutsi bishwe 1993, abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 1972.
Ndayicariye asanga bagize umugwara mutwa guhengama ataho bashavurira kubera uri kutoriza izanyegejwe igihe kirekire.
Udoshingwa ubutumwa buhambaye mu gihugu narone abamwidogera nibwira yuko azobafise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe. Ubutumwa bushinzwe sobusanzwe ni ubutumwa bugiye kugerageza gusohoza no kwerekana ibyanyegejwe imyaka irenga 48. Utifuje ko biboneka cyane uwafisemo uruhara ntiyonezerwa abona ko bitarasohoka. Iyo nabivuze nta ndinganya, ukuri mu kusoze nikunezereye kuko kurumije gushira ahabona ibyamaze imyaka 48 mu binogo mu buzima. Nituragira aho tuvuga twebwe Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ushaka kuba tubivuga ubu n'ushaka kudutega umwereka uwo mutego ntizowugwamwo.
Ariko hari icyo yemanga, ni uko ataco mugwa twarubashikako.
Ntaco turakora kuko raporo abo twasubiriye baduhaye yerekana kw'intogo byatanzwe n'abenegihugu bishika 4,000 mbere birarenga 4,000, n'abatawe mu mashamba, n'abatawe mu nzuzi, n'uwataba ari umwe. Ntaco turakora, turi mu ntango, kandi ibikorwa ni birebire. Tuzokora n'abenegihugu batubwire ivyo bazi. Nico gituma tuvuga nti tuzoheza ryari, ntavyo tuzi kuko turacari mu ntango.
Bwana Ndayicariye yamenyesha ko ubu igikorwa cihutirwa gutohoza intandaro y'amagumu atandukanye Burundi bwaciyemwo habanje ya 1972.
Tugiye kubandanya gutohoza ukuri ku vyateye ubwicanyi bwo mu 1972, cane cane duhereye hariya bugumanuko bw'u Burundi aho bivugwa ko ariko bwazananye. Turasubiye guhamagarira abarundi bose canke n'abanyamahanga bafise ico bazi ku bwicanyi bw'ikimunga bwarenguye abarundi muri iyo myaka umuntu Sever ukorerako. abakristo byo bazi bose turabasabye batwegere umugisebere tubakiriza yombi ubatega amatwi mu ibanga.
Kuri uyu wa gatanu umugisebere urerekana ibindi binogo bibiri bishasha vy'ahitwa Nyambeho, kimwe cyegereye komine Giheta, ikindi komine Gitega, hose hakaba ari mu ntara ya Gitega. Ica mbere cyatonwe isigarira z'abantu 204 mu gihe cya kabiri cyasanzwemo 115. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.